himbare
turi ku munsi wa gatano igenekezo ryandwi ukwezi kwa rumba mwaka wa 2020 n'umwanya wo kwashikiza makuru avuga kuri no mutaga duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira ibiciro by'ibyangombwa bitandukanye biri mu bigize dosiye abazokwitoza basabwa no mu giseni ngo biri ku giciro cyo hejuru bishyigizwa n'abarongoye imigambwe imwe imwe aho basaba ubushikiranganji bw'intwaro hagati gutorera umuti cyo kibazo kandi ngo ni byinshi ugereranije no matora aheruka. Professor Atanase Ntiyanogeye umenyeshamakuru yakoze kuri radio na televiziyo by'igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo na kane yaraye yitabye Imana ku myaka 66 ibyaranze ubuzima bwiwe ni murano makuru n'amazu y'abanyagihugu yababa 2000 niyo yabomotse bivuye kumvura imaji misigwa mu ntara ya Bubanza abajeje intwaro muri iyo ntara bagasaba abanyagihugu gufashanya mu kurindira ko huboneka izindi fashanyo idonido ni mukanya eri ku Imana ari mugabwe ibyuma
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Ndasiyo kwa mutano ngira ndahikaze murano makuru bamwe muri ba mustaneri bo mu makomine ya Gitega ntibashimishwa nuko ibitigiri by'abantu nikora biguma biduga kandi hari amashirahamwe abafasha ibyo byashikirijwe kuri uyu wa kane Igitega mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe Memiza Belgique go kuraba ingene igikorwa cyo kwandika intonde z'abadoronswa agakarata ko kwivuriza ko cagenze makomine indwi iryo shyirahamwe ryakoreyemwo userukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko akavuga ko bimwe mu bituma ibyo bitigiri biduga ari uko harabiyita bantu nikora kandi atari bo Arthur Kavabushi
bamwe mu bastaneri bari bitavye go Rwanda ntibanezerezwa nuko igitigiri cyantaho nikora kiguma kiyongera
kuba inyigisho ku bantu bajejwe kugira izo ntonde bakabona uko kwitwa izina ntawe nikora tariki ntiryoshe hamwe rero no mu bene gihugu abantu baramenyera bumvise ati bariko barandika n'umuntu ngira ariko aratembera avuga ngo nyandika nanjye tazi n'ibyo ari bakabona nyene by'ukuri wa wundi babona ko ari ruhebwa aba ari we wuhandika
then baza yuko hoza harabanyene by'ukuri amatohoza yimbitse urumva hoho duha gusanga komine yose yabaye ntawe nikora
muganga Edouard Nkurunziza aserukira imbere y'amategeko ishyira hamwe Memiza Belgique ati izo karata zizotangwa basuzumye ko abazironse ari banawo nikora
gihe hazuba hageze gutanga ayo makarata no kwandika abazo yaronswa bo dufasha kugira ngo turabe neza ko abagiye kuyaronswa bo bari bo koko kugira ngo turabe ko abagiye mu ntonde bo bari banawo nikora koko bakurikije ibimenyetso bene gihugu bonyene bari batanga
waserukira iryo shira hamwe imbere y'amategeko aranavuga utugorane twabonetse muri icyo gikorwa nk'abagiyemwo atari banawo nikora
iyo tugorane nyamukuru twabonetse mu gushira abantu mu ntonde batubwiye yuko hari abagiyemo atari banaho nikora batari benshi ariko byarashitse ikindi nuko nokungene amakarata yatanzwe bitari bikurikije uko bitegekanijwe ku mavuriro aho naho twavuze yuko ubu makarata zotangirwa ku mavuriro
icyo gikorwa cyo gutunganya izo ntonde z'abanaho nikora kikaba cyakorewe mu makomine indwi agize intara ya Gitega ariyo Byansoro Bukirasazi Makebuko Gishubi Nyarusange Mutaho na Giheta aho uwo mugambi uzokorera Arthur Kavabushi Gitega Radio Isanganiro
Arthur Kavabushi urakeneye abarundi bagera ku 319 bagizwe n'abagabo 226 n'abakenyezi 113 barahungutse ku muhingamo wo kuri uyu wa kane babifashijwemo n'ishyirahamwe mpuzamakungu Gitayimundi HCR harakurikiwe kandi abana haratahukanywe kandi abana b'abarundi 18 batari bafise abo bari kumwe babakurikirana bahungutse babifashijwemo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge abo bose bakaba bavuye mu makambi y'impunzi ya Nduta Mutenderi na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania bakaba binjiye ku mupaka wa Mugina bakigwa n'ikigo cy'Igitara muri komine Mabanda bitekanije ko kuri uyu wa gatano ariho bashikanwa aho bavuka mu ntara za Ruyigi Cankuzo Makamba Muyinga na Kirundo tubandaniye amakuru yacu mu bivugwa muri politike abarongoye imigambwe imwe imwe babona ko ibyangombwa mu mugwi zitegura amatora seni wasaba gushikiriza kubashaka kwitoza ari byinshi ugeranije n'ibyasabwa mu matora yandi aherutse mu nama y'uwo mugwi uriko ugirisha abazokwitoza baba abo mu migambwe canke abigenga urongoye seni Pierre Clave Kadise yabasiguriye ko ibyo basabwa byose biba biri mu mategeko ari nayo bisunga ikindi giteye amakenga abanyamigambwe kuno kubona ibiciro by'ibyangombwa bitandukanye biri hejuru bagasaba ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati kubitorera umuti na urupapuro rwo kudakwirikiranwa n'ubutungane bita extrajudicial judiciaire rugiye kudotangirwa mu ntara muri ibi bihe Burundi bwimirije amatora byavuzwe kuri uno wa gatanu n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano mu kiganiro yahamenyesha makuru Pierre Murikiye akamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira hahanwe abashatse kugandagura umunyagihugu wo muri Kyache Jabe hano mu gisagara cha Bujumbura inkuru ya mugenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana
muri ico kiganiro yatanze kubamenyesha makuru Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano yamenyesheje ko igituma abantu barondera kubwishi urupapuro rwo kudakurikiranwa n'ubutungane bita extrajudicial judiciaire mu rurimi rw'igifaransa ari kubera abanyeshure bimirije kuja muri za kaminuza basabwa ugo rupapuro hamwe n'abazokwitoza mu matora yimirije mu kwezi kwa gatanu nabo nyene basabwa ugo rupapuro akamenyesha ko mu ntumbero yo kuborohereza ugo rupapuro ruriko ratangirwa hagati mu gihugu
nuko nkuko mwabibonye ngaha ku biro bikuru by'igipolisi kijejwe amatohoza mwabonye ko hari abantu benshi cyane muri no minsi nabantu rero bariko bararondera kwa rupapuro rwerekana yuko umuntu atavyaha aba yagirizwa bagwiriye cyane muri no minsi rero kumvo zibiri bwa mbere amashure nka za kaminuza ariko arakira abanyeshure bashasha muvyo bategezwa kujana kwiyandikisha harimo rujya rupapuro nico gituma mbona ari beshi imvo igira kabiri ni bihe vya politike turimo hariho abimirije kuzoja mu mahiganwa kwitoza bariko bararondera nabo nyene rujya rupapuro kuko ari rumwe muvyo basabwa twomenyesha abanyagihugu yuko ipolisi ico gikorwa baciteguri kugira ngo abo bose baze bashobore kubaronsa impapuro bakeneye kandi mu mwanya ubereye twabamenyesha kandi yuko uretse ngahi Bujumbura basanzwe bazironderera ari nabo benshi tukabamenyesha kandi yuko no mu gihugu hagati ahari bya bisata byaduga ruguru kugira ngo bize batangira hafi izo mpapuro twabamenyesha nuko na ruguru mu gihugu ivyo bisata biriko birakora ico gikorwa nyene
kubijanye n'umunyagihugu yaswe kwicwa muri quartier Jabe mu gisagara ca Bujumbura uwo avugira ubushikiranganje bw'umutekano yamenyesheje ko amatohoza yatanguye kugira hamenyekane ababikoze
ivyabaye kwijabe ni ubukozi bw'ikibi tuvuze ngo babijanye nibi twa turiko turarengera inzego zijeje gutohoza reka zibanze zikora akazi kazo amatohoza ntarahera ariko arakorwa kugira ngo bagirizwe ubwisha baheze bafatwe bashikirizwe ubutunga ariko icyo twomenyesha barundi mbere n'amakungu kubijanye n'umutekano muri kino kiringo nuko umutekano w'igihugu n'umutekano w'abanyagihugu n'ivyabo muri rusangi bifashe neza cyane
Pierre Nkurikiye akaba yerekanye n'umuntu yafatanywe udutu amajana 243 tukiyo vya bwenge citwa Mirungi canke Mira kigwiriye mu karere ka Afrika y'Ubuseruko agashikiriza ko uwo muntu yafashwe mu ntumbero gushira mu ngiro umugambi w'igipolisi impuza makungu cha Interpol wo gutuza ico kiyarura mutwe nkuko babisabwe n'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko
Jean-Marie Vianney Ngendakumana urakenuye mujanye n'ubutungane hari umwana w'umuhungu w'imyaka 12 amadimisi 5 afungiwe mu gashiro k'igipolisi muri komine Rugazi akaba yagirizwa kuba yarashurashuje umwana w'imyaka 3 aho yarasanzwe akora mu Rugazi mu gihe abanyagihugu bamwe basaba ko uwo mwana yohanwa yisunze amategeko mu ntwaro bamenyesha ko kumugumiza mu gashiro kwabaye nko kumuhungisha kugira ngo ntagirigwe nabi narigya ngo atamyaka yo gufungwa arakwiza nk'uko umuhanuzi wa musitanteri wa komine Rugazi abimenyesha nyuma y'uko gato tugaruka ku makuru ajyanye na politiki Isaha standard tudirenga ku minota 37 makuru twateguriye abandanya kwimenyekanisha no kugwiza amahigwe yo guhiganwa n'userukira umugambwe uri ku butegetsi ku rugero rubangabanganwa ngo ni bimwe mu bisigura ko abamenyesha ko bazohiganirwa kurongora igihugu baba benshi bishikirizwa na Denis Banshimiusa umuhinga mu bya politiki akaba n'umwigisha wa kaminuza uno akamenyesha ko atawa utayemeza ko hari numbero nshasha ya politike abamenyesha ko bagiye kwitoza bo bazanye ariko ngo ni byiza kubera Burundi bwemera imigambwe myinshi tumukurikire
yuko Burundi asanzwe ari igihugu cemeye imigambwe myinshi ndetse kikaba kandi cemerera nabigenga yuko bashobora kwitoza muri ico gihe rero birumvikana kandi twovuga yuko bisa nibisanzwe yuko haboneka abakandida benshi ico umuntu yovuga ni yuko iki kiringo cyo mu 2020 ari kiringo kidasanzwe kuva mu 2005 kuko nibwo bwa mbere tuzoba turonse imigambwe yose cyangwa bigenga bitoza bahiganwa mugabo batari basanzwe bari ku butegetsi kovuga yuko azoba ari abakandida azoba ari abarahiganwa bose ari bashasha ivyo rero bigaca bituma ngira ngo abantu benshi biyumvira bati tugiye guhiganwa n'abashasha atawo hahora byoba ari akajyokeza ikindi umuntu ashobora kuvuga gushika ubu ntituravuga yuko ari abakandida buzuye kuko umugwi seni niwo ushobora kwerekana neza abakwije ibisabwa n'amategeko canke abatabikwije ariko uku kumenyesha amakandidature yabo bije bishaka kuvuga yuko hariho abashaka yuko baja ahabona bakamenyekana babandi bakabumva yuko bipfuza kwitoza kumbure bagashobora no kubasaba bati mwebwe nimukureyo nimuve mwihiganwa maze abanywanyi banyu baheze baze badushigikire nico bita visibility mu gifaransa ngira navyo birashoboka ariko kandi naho bataraba abakandida bazwi ntibirashobora ntawo shoka aca avuga ngo ni iki cyangwa kiriya mugabo bimwe muri ivyo nivyo
ubyanye nibidukikije amazu y'abanyagihugu yababa 2000 niyo yabomote bivuye kumvura nyinshi maze hafi indwi zibirigwa mu ntara yabubanza benayo mazu bavuga ko batakaje ibintu bitari bike ubu bakaba basembereye mu babanyi buramatari arongoye intara yabubanza gahamagarira abanyagihugu gufashanya na cyane cyane kubahuye n'ibyago by'imvura mu kurindira izindi fashanyo zoba ziva kubagira neza ibubanza duhamagara mugenzi wacu Spetsikatasi Kabanyana.
Komine Gihanga ngo niyo yasinzikaye gusumba handi nkuko buramatari arongoye intara ya Bubanza abivuga aho abanyagihugu batari bake ubu basembereye mu yindi mihana kuko amazu yabo yabomowe niyo mvura y'isegenya imaze hafi indwi zibiri. Komine Gihanga yonyene amazu yabomotse agera ku 440 nkuko mu ntwaro babimenyesha mu yashika 2000 yabomotse mu ntara yose abo banyagihugu bagasaba bagira neza kubagarukirako narirya ngo ataco bashoboye kurokora muri ayo mazu. Amabarabara amwe amwe yo muri komine Bubanza na komine Gihanga co kimwe na komine Mpanda ubu ngo ntahita kuko ibiraro vyatwawe. Mustanteri wa komine Bubanza akavuga ko hakenewe abahinga bosubira kuvyubaka kuko amaboko y'abanyagihugu yonyene ngo atavyo yoshobora. Imirima y'umuceri, ibigori, ibiharage n'ibindi yaratwawe, iyindi kugeza n'ubu iracadengereyemo amazi nkuko abafundi bindimo babimenyesha. Abanyagihugu rero bo muri ino ntara ya Bubanza ngo bakwiye gufashanya mu gutanga ibifungurwa, impuzu, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi byo kugarukira kubahuye n'ico kiza c'imvura mu kurindira imfashanyo z'abagira neza. Ako kamu katewe na buramatari w'ino ntara ya Bubanza kuri uyu wa kane mu nama y'umutekano yabereye ku mutumba wa Buramata ni mu gisagara ca mbere ca komine Gihanga hari kuri uyu wa kane. Nobis Terence Butoyi agasaba ko mu kiringo kitarenze indwi zibiri gusa iyo mfashanyo abarongo imitumba boba bahejeje kuyegeranya. Spes Caritas Kabanyana Bubanza hadiye isanganiro
tuvi Bubanza twandanije murutana mu bijanye n'imibano mushikiranganje bujejwe amazi bahamagarira abashaka gukorera mu gisata cy'amazi kuyakwiragiza aho akenewe cyane hakurikijwe intumbero y'ubwo bushikiranganje. Mushikiranganje ko Imana irakiza yabishikirije kuri uyu wa kane nyuma y'urugendo rwo kuraba uko ibikorwa byo gutanga amazi meza biriko biragenda mu komine ya Bukemba na Giharu mu ntara Rutana. Abanyagihugu bo muri ubwo burere barashima iryo tangwa ry'amazi meza kuko ngo bahora bakoresha amazi y'urudi mu yobodi. Erini Bene Nibigira yarakubitiyeyo
kwebwa amazi yatugora
twa tuvoma aha
ngasaba. Abanyagihugu bashima kuba amazi ariko arakwiragizwa muri ubwo burere ni nkabo ku mutumba wa Nyembuye komine Gihari ntara ya Rutana. Umwe muri bo ariruhutsa akavuga ko amazi yavomwa kure abandi nabo bagakoresha y'urudi mu yobodi.
ikituma ushikutuye ahadi naho twahora tuvoma hariya hiyo amaja mu kiramza tutagombye amazi y'umuntuze y'umuyevuzi abahariya hejuru abahariya bagashaje mu muyevuzi baba barabahaye n'ubutabo mu gatwaga ntitwarose twaba tubarengo n'ubutabo ko kwingura amazi twabibonaye abanyakariba n'abanyembuye babicaje ku muhiri wacu twaba twagomba yuko boduha amazi nk'uko abandi bayafise
ishure shingiro rya nyembuye naryo nyene ryari rifise ibibazo bijanye no kubura amazi umurezi wo kuri iryo shure asaba ko nayandi mashure aronswa amazi meza
umamo rero twebwe amazi yatugora twavoma amazi hari yo kunywa atuyazana ngaha aye tukabona kugira nkawe tunywa ngare ubure cyakemutse byaviza nabandi babahaye inkare za bangu babahaye amazi ngubu uye peri n'isuku rye kwagiza cyane
umushikiranganje ko Imana irakiza amenyesha ko harabubaka amapompero y'amazi ivyo bita fohaje mu rurimi rw'Igifaransa mu kibanza cari kubakwamo amabombo aho umushikiranganje Imana irakiza atanga karoro k'ishiramwe Think East Africa yahavuye anahagarika
ikintu rero tutemera mu bushikiranganje nuko hari habashaka kuza bo nyine ukumva ngo agiye gukorera aha ubundi bashaka kuza gukorera aha naha cyo rero munsi turabangira hariho amashirahamwe amwamwe hari mu cyo gisata akora ivyo tutasezeranye hariho ibikorwa ariko kora bitajanye n'iki twasezeranye hariho ishirahamwe ryitwa Think East Africa byakoze amazi hano mu Rutana ibyo baturangiye bashoboye gukora basavye yuko baba barahagaritse kugira ngo tubanze turabire hamwe uko ibikorwa bimeze hanyuma tubone gufasha gufata indi ngingo yuko babandanye ibikorwa
uwo mushikiranganje asaba akorera muri ico gisata cy'amazi gukorera ku ntumbero y'ubushikiranganje bubijejwe isanzwe rino mu mugambi w'igihugu w'iterambere pende iryo shirahamwe ryahagaritswe rikaba ryari rimaze gutanga amapompero y'amazi 56 harimo 8 ryubatse rifadikanije n'ishirahamwe World Vision
Eri ni bere ni bigirura kenuye turangiriza no makuru yacu ku nkuru y'umubabaro aho professeur Atanade ntiyanogeye umenyesha makuru yashikirije makuru ya mbere muri rurimi rw'Igifaransa kuri televiziyo y'u Burundi umwaka w'igihumbi kimwe 1984 yarayashengeye yarafise imyaka 66 akaba yakoze kuri radio televiziyo by'igihugu araheze imyaka 35 ubu yari mu karuhuko k'izabukuru yaranditse ibitabo bitandukanye akaba yari umwigisha wa kaminuza mu byigwa byo kumenyesha makuru haba mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini ibyaranze ubuzima bwiwe tubibaze Mireye Kanyange
La particularité des radios communautaires, c'est qu'elles diffusent des programmes qui répondent aux besoins des populations environnantes.
Professeur Atanase Ntiyanogeye yavutse igenekerezo rya 12 Nyakanga mu 1954 ku mutumba Ruhororo muri zone Mayuyu komine Mukike intara ya Bujumbura yize amashure mato mato imayuyu mwijenda ni Bujumbura ku ishure Saint Michel ayisumbuye ayiga kuri Atene i Bujumbura nayo amashure ya kaminuza yayize mu gihugu cy'u Bufaransa kuri kaminuza y'i Sorbonne aho yaronse impamyabushobozi mu gisata cy'ama gara y'abantu nifungurwa muri ico gihugu nyene yarize ibijanye no kumenyesha makuru mu gisata ci radio na television mu bijanye n'imyimenyerezo y'akazi professeur Atanase Ntiyanogeye yarakoze nk'uwigisha abandi ku radio y'abadagi kuva mu kwezi kwa kabiri gushika mu kwa kane mu 1984 yongera ari menyereza kuri television mu gihugu ca Republique Iharanira Demokarasi ya Congo cahoze citwa Zaire mu byaranze professeur Atanase Ntiyanogeye harimwo ibitabo bine yanditse muri byo harimwo uko ibinyamakuru byakora mu Burundi Le paysage médiatique du Burundi, des origines au lendemain des élections de 2005 mu gifaransa, cyasohotse mu kwezi kwa kane mu 2008. Mu byo professeur Atanase Ntiyanogeye yaranguye kandi yarashikirije amakuru ku radio y'igihugu kuva mu 1979 ashikiriza amakuru ya mbere mu rurimi rw'igifaransa kuri televiziyo y'igihugu igenekerezo rya mbere Kigarama 1984 ararongora uruganda kuri iyo televiziyo nyene kuva mu 1984 gushika mu 1993 professeur Atanase Ntiyanogeye yari n'umwigisha kandi muri kaminuza mu bijanye no kumenyesha makuru haba mu Burundi mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga binini akaba yari n'umuhinga yanonosoye ibyo gufungura
hanyumbati yanikiye kuzuba gatoya ivamwo ifu yera iyo ntanga nguvu nyinshi zirimo
Mirai Kanyange urakeneye hadisa nganiro ikaba ihojeje n'umuryango wabuze mbere yuko dusezerana tugaruke ku nkuru y'igikorwa cy'umugwi Severa kiriko kirangurirwa kuruvubu aho hadisa nganiro yarungitse mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana Fidel d'Antoine Sabimana akaba hejeje kuganira na mugenzi wacu Veste nziko banyanka tumukurikira
ikogwa biriko bibera ngaha kuruvubu uko byavuzwe n'urongowe mugwi Severa Pierre Claver ndayitariye avuga yuko ari byo kwereka abarundi n'amakungu ibinogo birenga 14 byari byahambwemo abantu ikivunga ku mwonga wa Ruvubu uri kuruzi Ruvubu nyene ku mwonga ugabura intara ya Gitega n'intara ya Karusi gushika rero ku itariki 7 kuno kwezi umwaka w'2020 umugwi Severa umenyesha yuko bari bageze kudura ibisigarira by'abantu 6,000 by'abahambwe muri ibyo binogo rusange mu byo biharu rero kenda ikariye avuga yuko bishobora kongerekana kubera yuko ku binogo 14 bamaze kwimba ibinogo 6 gusa mu gihe bari biteze kugura ibisigarira by'abantu 7,000 mu bantu rero bibonekeza benshi twabonye abihebeye Imana bo muri Ekereziya Katolika ndetse hagwiriyemo abo mu muryango mwiranda w'i Nazareti wari washinzwe n'umupadiri Kayoya Micheli nawe nyine yagandaguwe muri ubwo bwimogo mu 1972 bivugwa ko nawe nyine yoba ari muri ibyo bisigari
haravuze n'isi havugwa imvugo zitandukanye bamwe bavuga bati ico gikorwa ntibagitahura ntibatahura ngene kiriko kirakorwa mbega abanyagihugu baje kuraba ico gikorwa abo mwashoboye kuvugana bacakira gute
abanyagihugu abo twashoboye kuvugana bavuga yuko ari ibintu biteye akababa n'agahinda ariko abandi bakavuga bati twari dukeneye gusubira kumva ako kahise abandi nabo bakavuga bati ni vyiza yuko ukuri koja ahabona
Fidendo d'Antoine Sayimana tukaba tumushimiye akaba ino gaha cyitoza no makuru kanshimye mwebwe mwese mwari mu yateza biri shimire Francine ndo kubgayo yarayahagaririye mingabwe ivyo mahari ari ku Imana mugira umutaga mwiza